urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenie Mukankusi ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese abateze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ku munsi wa kabiri hatowe ibiziga by'abantu batatu bari mu gikorwa cyo gutora umuti hagati y'imigwi igwana. Michael J. Sharp yari mu Amerika, Zaida Catalan yaturuka muri gihugu cya Suède hamwe na Betu Chintela yarajejwe kubasobanurira ururimi. Abo bagabo batatu batowe mu kinogo bari barahambwemo mu ntara ya Kasayo hagati mu ntango z'uku kwezi. Sharp na mugenzi we Catalan bari basanzwe barabahinga bakorera ishyirahamwe mpuzamakungoni bari mu gikorwa cyo gutohoza ahaturuka amafaranga afasha imigwi y'abagwanyi nayo naho iyo migwi ikura ibigwanisho. Intumbero yabo ikaba yari yo kwiga nimba ibihano byatanzwe na ONU kuri iyo migwi bifise icyo byashitseko mu kubuza iyo migwi hamwe n'abasirikare ba leta gucukura ubutare bidaciye mu mategeko. Abakozi ba ONU banyurujwe itariki 12 z'ukwezi kwaraye guheze kwa gatatu. Leta ya Kongo ikaba yaciye itangaza bukeye ko abo bagabo baguye abo bakozi ba leta baguye abakozi bishyiramwe mpuzamakungu nako baguye mu minwe y'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Mwamenya ko Kongo icundimbitswemo n'utugwi twinshi twabagwanyi n'abandi bitwaje ibigwanisho binyegeje mu mashamba babeshejweho n'urudandaza rw'amabuye y'agaciro nk'umujumu, inzahabu hamwe na diyama. Abashoferi batatu bari kumwe n'abo bakozi ba ONU bakaba bataramenyekana irengero ryabo gushika ubu. Umukuru mugwi mukuru w'abagwanyi muri Sudani y'Ubumanuko Dak Diop Bishok yatangaje ko bagiye kudurumbanya ibikorwa byo gucukura ibitoro. Ni nyuma y'umunsi umwe barekuye abakozi batatu baturuka mahanga basanzwe bakorera muri ico gisata bari banyurujwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Diop avuga ko leta ikoresha amafaranga ikura muri ico gitoro mu kugura ibigwanisho no mu kwica abanyagihugu. Akavuga kandi ko abanyagihugu ataco baronka kuri ayo mafaranga. Diop yatangaje ko abo bakozi barekuwe ari uko abakoresha babo babanje kuvugana n'umukuru w'umugwi SPLM Riek Machar. Michael Makwe umushikiranganje ajejwe gutuma tumana kwa makuru yari yatangaje mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ko leta yari yahawe amakuru avuga ko abagwanyi basaba ingwati y'umuriyoni w'amadolari kugira barekure abo bakozi. Makwe akavuga ko leta mfata kiwanzi hari ubu idashobora kugira icyo ikoranye n'abiyahuzi. Diop arahakana ivyavuzwe n'umushikiranganje Makwe akavuga ko atangwa ati bari basavye yamara ko bagabishije akatari gake amashirahamwe akorera mu gihugu no mu mahanga kugira ave muri ako karere gasanzwe gacukugwamwo igitoro. Umushikiranganje ajeje rw'ubutare bw'igitoro muri Sudani y'Ubumanuko Ezekiel Lol avuga ko bahakuye icigwa kandi ko bagiye gufata ingingo zo gukingira abakozi bakorera muri ico gisata. Umubonano w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson hamwe na President Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya wabaye wo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Tillerson yatangaje ko mu vyo baganiriye harimo gukorana mu ntambara yo kugwanya umuhari wa Kiislamu, gukomeza umutekano muri ako karere hamwe no gukomeza imigenderanire mu vy'ubutunzi hagati ya Amerika na Turukiya. Tillerson avuga kandi ko Amerika ishikiye Turukiya mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba ryahitanye abatari bake mu mwaka uheze aho muri Turukiya. Mwamenya ko misiri imbere Turukiya iriko yitegurira gutunganya amatora mu ntumbero yo kongereza ubushobozi President Erdogan. Abategetsi ba Buraya bakavuga ko biteze kubona Amerika ishira imbere ihohoterwa ry'agateka kazina muntu mu biganiro irimo na Turukiya kubijyanye no kugwanya umuhari wa Kiislamu. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Syria Stefan de Mistura yatangaje ko hari intambwe ikomeye yatewe mu gikorwa cyo guhagarika intambara imaze imyaka ishika kuri ndwi aho muri Syria. De Mistura avuga ko naho biruko hari ibitari bike byo gukora muri kazoza ariko ko intambwe yashitswe ko hari ndende bivuye ko imigwigwana ubu yiyemeje kuja hamwe ikaganira. Umugwi uri mu biganiro uramaze kwiga kubibazo bijanye n'intwari bereye ibisikanya mu vya politike amatora n'ingingo zo kugwanya iterabwoba. De Mistura akavuga kandi ko atazisubiza inyuma ibyo biganiro ariko ko bisaba umwanya n'ukwihangana. Stefan de Mistura yongeye arabeshuza amakuru amazi iminsi avuga ko ariko aritegura gutanga imihoho mu mabanga yiwe akaba kwaye makuru yo kwemegwa ari hamwe umunyamabanga mukuru wa ONU ari wabitangaje. De Mistura amenyesha kandi ko atekanya kuji New York ku cicaro gikuru ca ONU gutunganya itariki y'ibiganiro bikurikira hagati y'abagwana muri Syria. Ikugwa mu kazi ry'umushikiranganja jeje kigega muri Afrika y'Epfo Previn Gordhan mwihindugwa rya leta ryabaye ku munsi wa gatanu ntibyakiriwe neza n'umugambwe uri ku butegetsi African National Congress ANC mu mfunyafunyo. President Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yagenye abategetsi bashasha 20 muri leta yiwe. Iyo ngingo yatumye ifaranga ry'igihugu ritakaza agaciro bikomeye kandi haba ibyagirizo ko ariko ashira imbere umuco wa ruswa. Gordhan yabonwa neza n'abatari bake nk'umutegetsi arangura neza amabanga yiwe kandi yaramaze amezi atari make atumvikana na President Zuma ku bijyanye na ruswa yavuga ko byahindutse.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije rwaruka na mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukugirira isuku uduhudu twambagwa munsi y'izindi kurakinga indwara zitandukanye. Aha twovuga nko kutandura indwara y'ibimeme canke mbandakara. Vyongeye bituma umuntu atamota nabi nk'uko abaganga batandukanye babimenyesha. Ukutamenya ni mvo nyamukuru y'ukutagirira isuku bene utwo duhudu. Ariko kandi ubukene bw'amazi buza bwunyura ibintu nk'uko UNICEF ishami rya ONU gita ineza ry'ibibondo ku isi ryabishize ahabona mu mwaka w'2015. Abantu bahamagarirwa kwitwararika kuraba neza ubwoko bw'inyuzi bugize uduhuzu two munsi. Ibice 30% by'abakenyezi nibo bagira indwara y'ibimeme mu bihimba by'irondoka bitumwe no kwambara amakariso akozwe mu bitambara byitwa nilon nk'uko abaganga b'abafaransa bo mu ishyirahamwe Préba Concours Infirmière babishize ahabona mu mwaka w'2009. Ikindi kandi no kuraba ko utwo duhuzu tworohereza gusohora canke kwinjiza akayaga nk'uko abaganga b'abafaransa bo mu ishyirahamwe Préba Concours Infirmière babandanya babimenyesha. Nkuko muvyumva turabira hamwe ibijanye n'ingene ho kogwa isuku ry'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi. Kuri mikro iki kiganiro kiraca uyu munsi mugira mugishikirizwe na Raisa Liliane Inamahoro. Sangwe ikaze mwese. Mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'ugwaruka rwo muri zone Kamenge iri mu gisagara cya Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi. Ruganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda.
Tangura imbere na mbere kwiyoga ugatumesa hama bisigaye ugacya wambaritsi
banaho nikora nuko yopiganisha karaba ko yoronka kugasabuni n'agasabuni karazimbuse ni jana amajana abiri hama muri dejura gacisha gahutu kiwa kagacisha isabuni komsa kakamesa
ndambara umunsi umwe kubera nsanzwe mfise umwana hari igihe amaberebere ashobora kwikameramo ndambara umunsi umwe nkaca nongera nkayimesa reka mfise imwe ndaheta nkarindira nkaba ndambaye umupira umeshe
nkiboka imwe ntushobora kwigira isuku neza cyane bakwiye nko kuba botuwa nkiboka zitatu cye zibiri
imutu ho nyene yo munsi niwo yambara kabiri utayimeshe mbere agahuzuko munsi yuvuye muri dushe uzukameshe
nk'isiripe kabisa mu bisanze kumunsi utegeza gushanja kabiri
no manura yuko yo giri suku mubiri wose nyimba yamesuye zijya ziboneka nige yo munsi akayimesa
nk'imuzi yo muzi urashaka kuyimesha ukayanikira kugira ikuma cyane kugira ubukoko cyangwa imyanda ihere
kubera iyi yambaye ikijyamwe yashu igakimera nabi uzurayimesa rero kugira mije mwinda
agahuza uko musizindi gakenegwa kwitwararikwa kurusha izindi akarorero nuko kamesa imisi yose mu mazi ashushe ku rugero rwa degre celsius 60 kugira akavemo imicafu itandukanye nkuko abahinga mu by'ubuvuzi bo mu ishyirahamwe Fondation Genevoise pour la formation et la recherche médicale FGFRM babimenyesheje muri uno mwaka kubazi gusoma bahanugwa kwihweza neza inyandiko zikariko kugira bamenye ingene baga sukura atacononekaye nkuko abaganga bo mu gihugu cy'ubufaransa mu ishiramwe Le Dessous de Catherine babihanura ikindi abaganga bavuga umuntu yo kwirinda kwambara gahuzu ko musizindi katumye neza kuko ko mukwegera ingwara abantu binonora imitsi mu mazi ariyo piscine abaganga babandanya babahanura ko igihe cyose bahejeje koga batomara umwanya munini batarahindura uduhuzu bogamwo kuko twohava tubakwegera ingwara y'ibimeme n'izindi ngwara mu bihimba vyirondoka reka duhakanya mugenzanje Alain Yves irankunda adushikiriza itoho zagize mu gisagara ca Bujumbura kubijanye n'isuku y'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi
inyuma yahahora isoko nkuru ya Bujumbura hambavu y'ibanki y'ubudandaji BCB abakenyezi batari bake bicaye bacuruza uduhuzu two munsi nk'amakareso amasoutien amashesheti hamwe n'utubutura duto duto benshi bita amakaboka uyaravye ahari urabona adasa neza kubera adandazwa yabanje kwambagwa n'abandi bantu nuko bamwe mu bakenyezi bazidandaza babitwibwirira ubwo bucafu butavako buratuma rimwe na rimwe iyo bagiye kuzirangura bazireka nkuko bivugwa na Amina umwe mu badandaza amakareso ukuba baguzi bazikunda bakazigura uko ziri bibavako uko niko Amina atwiganira
yadandaza uko nyene ntitumesa kubera uzimesuye umukiriya ntashobora kwigura kubera utakamoto kabaro kumvikana bose barabizi ko tutamesa
ukumesura kenshi gashoboka uduhuzu two munsi ningira kamaro kugira ngo nyene ko ntiyandure ingwara zifatiye kwisukurike byatwo umwe mu bigeme twaganiriye wo muri zone bwiza atugira ko yoga gatatu ku munsi agahindura gahuzu ko munsi inshuro zitatu nyene ikindi uyo mwigeme agira nukugura uduhuzu two munsi dusubirira utwo amaranye amezi atatu igituma abigenza uko nuko yabihanuwe n'abaganga kugugukarigwa n'ingwara zifatira mu bihimba zirondoka yama yagwaye tumutega matwi atuyagire
ngagenda muri dushe nkoga isiripe nkayimesa sasita kandi nuko nyene no mwijoro konye kubera nibishoboka umuntu umwe ambare isiripe kabiri kose mu gitondo ngambura imwe ya kabiri masasita ya gatatu mwijoro kandi kuzambura ngazimesa
nivyiza ko umukobwa co kimwe n'umuhungu batunga duhuzu two munsi dukwiye tubafasha gukuranya igihe cyose bahejeje koga ivyo biraheza bikamufasha kwizera neza ko amagara yi we atacu aba kuko aguma hindura agahuzu ko munsi uko yoze kubigeme baja mu butinya nka ni vyiza kumesura uduhuzu two munsi tutarafata umucafu cyane inyifato mwe niyo ituma imicafu iva ko vyihuta nuko bamwe mu bigeme baba muri zone bwiza babikora imvo zinyuranye nizo bahungu bafatira ko mu kwijukira ubu butura benshi bita makaboka Jules Ntumba afise imyaka 27 aratubwira zimwe muri izomvo
y'amaboka bishitse tumukuyambara bona yuko nibutura mu yindi gusa irafasha by'umubiri wa byirondoka kugira ngo bije mu ruhande rumwe muri imyaka nyine yashitse cyo kituma duharaye kwambara amaboka
ishira hamwe gitaho ineza y'umwigeme w'umurundi kazi APFB lirafasha guhimiriza ibijanye n'isuku y'uduhuzu two munsi mu mugambi wiswe biraturaba w'iryo shira hamwe APFB ushira imbere irondoka rijanye n'amagara meza barigisha bigeme uburyo bw'isuku ribereye uduhuzu two munsi no mu gihe bataba bafise udukwiye two kuguma bahindura igihe cyose boze Alida Kaneza ajejwe uyu mugambi muri APFB arabisigura
ku bakobwa ku bivyo by'ubutinyanka twarasanga abakobwa bahevye amashuri kubera ubukene badashobora kugura twatuntu bifashisha twaciye tubigisha gukora ico twokwita ngo udukoresho ko mu mihango bakoresheje ibitambara duca dushira ku tugozi utwo tugozi bakambara nka kumwe kwa kera kutubindo barashiramo agasashe kugira ngo ako kantu kabafashe ntibihave birenga ngo bigende birajojota
abavyeyi bahanugwa kumenyereza umwana kuva kiri muto ibijanye n'isuku y'uduhuzu two munsi kugira ngo ageze mu bigero atahura kamaro kajyo ku magara yiwe
kwihanagura amazi ku mubiri neza mu gihe umuntu ahejeje koga ni ngombwa ivyo vyofasha kugirira isuku duhuzu two musizi ndagira yambare hamwe no gukinga kamoto kabi gashobora kuva ku mazi yo musigarako nkuko runani rw'abaganga b'abafaransa bo mu ishiramwe gita ivyo gutegura ingendo amagara hamwe n'isuku babimenyesha ikindi ni kumesa kenshi amashesheti hamwe no kwanikira ibirato kuzuba bakuyemo amatapi yavyo abaganga barahanura kandi abakenye zi ko boheba kwambara uduhuzu two munsi twegera cyane ibihimba by'irondoka ivyo bikinga ububabare bushobora kwaduka mu bihimba by'irondoka hamwe no mwisohokero ry'umwanda mukuru kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi zindi twumvirize ikiyago mugenzanje Alain Ivirankunda agirana na mediatrice Nibaruta umuhinga yanonose inyifato n'imibereho y'abantu
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije.
Ndabaramukije namwe.
Ni ryari umuntu akwiye kumenya yuko isuku by'uduhuzu two munsi iri mwega amenye ko ategerezwa kugira amagara meza yisunze iryo suku.
Bihera mu kiganiro iyo wamenyereye kuganira nawe biraheze bikagugururira kumuha impanuro zitandukanye. Nk'abana bakiri batonyi umuvyeyi agomba kumenyereza yuko n'utwo duhuzu two munsi rero turaheze tugashika wako ariko aramwigisha kwiyoga agomba kumwigisha no kumesura neza agahuzu ko munsi akamwigisha kukarongorora neza ku buryo kadasigara ku isabune ndetse ari no kugorora akamenyereza ko akagoroka
abantu usanga bamaze gukura ageze mu bigero naho baba bararonse izo nyigisho z'ukumenya ukuntu bifata mu isuku ry'uduhuzu two munsi ugasanga bamaze gukura inzu mpanuro barazibagi
kenshi na kenshi bishikira abayabaga bajya babita badoresa ugasanga nyene isuku ugasanga kuye ka kantu yambara igihe ari mu bihe bidasanzwe by'ubutinyanga ugasanga pfuye hatere ibyo birashobora gutumwa na kabonge cyangwa no kurengerwa n'ibintu ugasanga impuzu ziwe ntazimesa ugasanga ntiyigirira isuku nawe nyine ubwiwe no ku mubiri ababyeyi bagomba kubirabira hafi babonye umwana wabo umubyeyi arashobora guca atangura birabira hafi iyo umwana bamwibarutse batamushaka arashobora kugira icyo gikomere cy'ukumva umengo yarahebwe icyo ni ikintu gishobora gutuma yumva umengo umubiri we ntagomba kuwugirira isuku ntagomba kwiyitwararika
uyo mwana yakuze muri rugo kuntu atabona kwisuka ari ikintu gikomeye nyishundi kumuguma hafi rero
burya umuntu ashobora kubaka ibyiyumviro byewe uramwubaka uramuganiriza uramwereka ro bien fondé kugira isuku hama ugasuzuma ko atazindi ngorana afise
mediatrice Nibaruta ndabakenguruki
namwe ndabakenguruki
Arakoze ala Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije turuhuke gato mukumviriza akaririmbo inshuti n'amagara bari ko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwe rya Amerika kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi tugeze mu gace mbaza ndakwishura aho rwaruka rubaza rukongera ugahabwa insiguro na muganga Anita Munyana uno munsi babaza kubijanye n'isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi
mbaza ndakwishura nk'umuntu bishitse ntakuranye nk'ako gahuza akakambara misi yose ni yihe ngaruka ishobora kuba ku magara yiwe
ingaruka ya mbere twovuga ni akamoto katari keza yiyumva ko kandi naho nyene n'abari iruhande yiwe bamwumva ko hama izindi ngaruka nuko mwiyo micafa guma yambara ashobora kwabyurira ingwara zica mu bimba byirondoka bishobora kumushindikaza
mbaza ndakwishura
hariho abahungu usanga ahagati ya mataka ugasanga bamyotse tari frutma biva kuki
bwa mbere abahungu barakunda kuja mu mazi bakava mu mazi batihanaguye neza ugasanga basimbiye kuri twa duhuzu two munsi ari amaboka canke iki pagitose bakaca bambara ama murana yiko baguma biruka birwa bambaye amapantaro canke amabutura ugasanga ivyo byose birabatuma arico cuyabira ari twa duhuzu kaciye dutota byose bihava bitandukira kukuntu mutanabi ama nikindi biratera ingwara z'urukoba bita mamikozi canka ma eczema akunda gushika ku muntu atagira isuku ibereye ku mubiri rero nico gituma rero ari vyiza yuko iyo boze bafata umwanya bakihanagura neza hagati y'amaguru bakumisha neza umubiri wabo bagaheza bakisigana amavuta
mbaza ndakwishura
Mwoshora kudusigurira neza bijanye n'isuku y'umuntu ingene yo kwifata kugira yamana umwanda ico tumatagira ingwara kubera isuku rike
giza yuko imuzi umuntu abayambe mu gatondo kumugoroba atashe yaruhutse aheza kiyuhagira neza n'amazi n'isabuni akinyukura kugira yambara impuzu isukuye kumugoroba ashobore nawe kuryama amerewe neza kandi n'iryo risuku ribereye ku mubiri y'umuntu wese
Waruka, nubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubishura. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nenega muganga. Isiripe yambawe nk'ukwezi kose canke amezi abiri byo mutera ingwara.
Ni byiza yuko umuntu agira uduhuzu bambara munsi y'izindi tukwiranye n'indwi bishobotse kugira ku munsi ku munsi abafise impuzu yambara atangorane akazihindura nyaba bishitse yayimeshe bigashika ntiyume abafise yinda ashobora guhindura urashobora kumusinzikariza ubuzima kuko ashobora kuyambara itumye
mbaza ndakwishura
ndabajije muganga cyensha kumenya ukuntu umuntu yambaye amashesheti nk'imisi ine imisi itanu ukuntu kujya kuntu umuntu acanuka ingwara ashaka kugwa
mumva namwe yuko ayambaye imisi 3 4 irenga adahindura yirigwa riruka na vya birato muzi bishobora gutuma bikwega ubushuhe budasanzwe hariho umunuko hariho nuko amano ashuhigwa kazubonye haravyutsemo bimeme rero ishisheti nayo umuntu akwiye kuhindura kenshi gashoboka kugira agire isuko umubiri wiwe amano yiwe aheme eka bishobotse akazarambara n'ibirato vyuguruye kugira namano yiwe aheme aheze agirigwe n'isuku ribereye
Kiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kibi bibazo
mbaza ndakwishura
arisitye usanga zifise ivyuma bene ngaha arije uyikura yakuzibuye cyane bamwe bakavuga ngo ico giti namba ngo kije mu ngese urashobora kugira ingorane nagomba mbaze muganga ingorane zikurikira zarize
Mumva yuko bwa mbere ho hari ngwara ya mbere ari ububabare ko yayambaye ni kuvuga ko iyo suke irinzi mukomeza itaba ijanye n'amabere yiwe hamikini ca kabiri kirya cuma musanzwe kirinze gicomoka iyo ubonye isuke uyambaye ibere ntijemo neza iyo suke itari wawe kandi biribonekeza ko ubunye abantu benshi bambara amasuke uko bashaka batabanje gusuzuma yuko ajanye n'amabere yawe aho rero hashobora kubavyukira n'ingwara za cancer kuko umukenyezi afunga ibere mu gasuke gatoya ibere kamere wana ugasanga n'ibivyimba byatanguye kuza bikamugira n'ingaruka zikomeye mu magara yiwe
mbaza ndakwishura
nabajya abantu usanga bariko barogereza nk'ibyombo mwibombo rivomwa mwamazi yo kunywa ugacisanga bariko baramesura y'ivyaha ivy'abana nta ngwara byotera none
cyane none nimumva yuko ariko aramesera ahantu bavomera amazi meza akaba ariko arashiramo umucafu rero ni byiza yuko akabaje kugira isuku y'impuzu z'abana biwe avoma hama akagenda kubimesera kure y'ibombo kugira bajya bashishikara kuza kuvoma bavoma amazi meza atancafuye atarimo imyanda zitera ingwara zitandukanye nko gucibwamwo canke izindi ngwara zivuye n'isuku rikeye
Ku Urakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishuha y'ugwaruka n'ubunyene dusubire turuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara. Jambo banywanyi bacu, umunywanyi wa mbere yatwandikiye yashimye kwivuga izina, yanditse abaza muganga ati mbe iyo umuntu yiyumva kwa kamoto kabi mu mubiri yokora iki? Muganga Munyana, twishurira uyu munywanyi.
Iyo umuntu yiyumvamwo akamoto katameze neza mu kwaha, ikinakwiye kugira agira isuku rirengeje, kuvuga arazi yuko kana kamoto kenshi kava no kubira ivyuya, kandi ugasanga mu kazi ka misi yose aguma ari karabira icuya kuko ivyo ari karakora. Ngaha akwiye kuza ubwa mbere ari yoga cane gose, kandi uko yoga ya ahindura impuzu kuko arabo yoga gaca supira muri ya mpuzu yari yambaye ntacubiza gufasha kuko aguma mota nabi mu kwaha. Nikindi rero nshaka kuvuga n'ubwoko bw'impuzu wambara, ziya mpuzu mengo ziranyerera kenshi na kenshi ziratuma umuntu abira cuya kandi cacuye kaca kimota nabi. Rero ni vyiza yuko wo kwambara impuzu zikozwe mu mpama ari zo bita makoto kuko ari nziza ku mubiri wiwe kandi zigira n'isuku neza. Hama nikindi kintu ca gatatu umuntu yovuga nukuraba n'ubwoko bw'amavuta wisiga kuko hari amavuta usanga atabereye umubiri wawe ugagutuma ubira icuya kandi icuya kitamota neza.
Umunywanyi agira kabiri ni Ndikumana Emmanuel abimutambu, yanditse abaza igituma umuntu ajyamagaramye ku mutima canke ku mugongo wose akaruha ico bivako. Muganga Munyana, twishurire Emmanuel.
Mahoro neza Ndikumana Emmanuel. Ego birashobora gushika yuko umuntu yumva atamerewe neza na cyane cyane yaryamye yaryamira urubavu akababara, yaryamira ku mugongo akumva ntamerewe neza. Rero nukuraba mbega igitanda kiryama ko kimeze gute, imatera yawe imeze gute? Hama yaba ivyo byose bimeze neza kandi ubona yuko ho uruhukira hameze neza, nukuca wegera umuganga akakubaza ibibazo, mbega urakorora, mbega akazi ukora kameze gute, mbega ufungura gute? Ivyo byose rero biraheza bigatuma umuganga akamenya kuna agufasha kugira ukire ningogana ningoga.
Turashimiye abanywanyi bacu nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Uno munsi uvuga uti uwankisazi atakanuka, bikubwiye iki?
Jewe icyo no bivuga ko muwo mugani ngo uwankisazi atakanuka, abakera burya rimwe na rimwe bari bafise ubwenge ni vya bindi nyene bijanye n'isuku, kugira isuku nk'umuntu ashobora kuba afise ikironda, vya bironda abantu bakuze kugendana ku mibiri ugasanga bariko babigendana ku mubiri, zasazi rero zikaca ziza zikamubusa amahoro kubera zarose kakanuka nyene kuriwe.
Bikubwiye iki?
Uwifise barasumbana gukira nkuko nyine ubona n'ubu wasanga ngo urugo ruzitiye inzu zisakaye ibirago guhera hanze ibirava gushika hejuru ku buriri, nabo nyine burumva isuku baba barifise nkabo. Hanyuma rero yagendera nk'ahantu agasanga ntihasa n'ahaba gaca araba ako hari umwanda hadumu rusazi, cababwira ati rero kugira izi nsazi ntizibe rijya yarara muragenda mugimbire munyabarega muri teyo hanyuma insazi zizogabanuka.
Bikubwiye iki?
Uwankisazi atakanuka, bari ibintu binuka by'ubucafu bicafuye kwisazi zimukurikirana nk'uko dufate nk'akarore, ndashobora kuba nambaye ibirato ntoze. Umva umwanya rero ntakeneye ko bwa bucafu bunguma ko ntegeza kwisukura nkafata agasabuni nkoga umubiri wanjye.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno musi tukaba twashimikiye kubijenye n'ingene twogirira isuku ribereye duhuzu twambagwa munsi y'izindi. Nshimiye Ala Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira ubutumwa twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke kuri 68 23 88 71. Kuri micro mwari kumwe na Raisa Liliane inamahoro tuzoba dusubira.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa.